ఎసెంబ్లీ చేసేవారు బాబు.
Ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi na mu kirwanda. Muri weneza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo ku isaha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangurije cese kuri uyu wa gatanu rusasuma izokorwa mu gihugu cyose.
Bahamagariye kwitabira iyi rusasuma, tubasaba kandi kuzokwishyura neza ibibazo bazobabaza.
Umunyamatungo w'umunyarwanda Tribera Rujugiro ayabatwa hariyamiriza icyemezo cyafashwe na sentare yamwagirije icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika yo mu murengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku murwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakwiye ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika yo mu murengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku murwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakuwe ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Izo ntumwa zizeye ko zishobora kumvisha abagize kudeta gutuma basubiza ubutegetsi abasivile hisunzwe ibwirizwa shingiro. Vyitezwe ko abaserukira ishyirahamwe CEDEAO basaba abagize kudeta kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile yizigiwe mu buryo bwihuta bushoboka. Ivyo kugira bifashe igihugu ca Guinea gusubira mu nzira yubahiriza ibwirizwa shingiro. Kudeta igira ya gatatu mu karere ko muri Afrika mu burengero kuva mu kwezi kwa kane yongereje ubwoba ko ako karere kariko gasubira mu ntwaro z'igisirikare. Abategetsi bo muri ako karere barahagaritse Guinea mwishyirahamwe CEDEAO ku munsi wa gatatu, yamara nta bindi bihano birengaho bafashe. Kudeta yo ku munsi w'Imana muri Guinea yariyamirijwe n'ibihugu bikorana na Guinea birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku munsi wa kane ko ataruhara zagize mu ifatwa ry'ubutegetsi muri ico gihugu. Inyuma y'uko amasanamu ya video y'abasirikare b'abanyamerika bari mu banyagine bari mu kamwemwe igiye kudeta yaba ku munsi w'Imana yagiye ahabona.
Urakoze Fidele. Afrika y'epfo iriko iracandaga abana mu ntumbero yo kubakingira ikiza cya COVID-19 biri mu mugambi wo kugaragaza incanco z'igihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Uwo mugambi uri gukogwa mu makungu zokoresha abantu 2,000 muri Afrika y'epfo n'abandi 12,000 muri Kenya, Philippines, Chili na Malaysia. Abana ba mbere muri Afrika y'epfo bacandagiwe ku mugwa mukuru Pretoria, abandi bazohabwa ugo rucanco mu bindi bice bitandatu byo mu gihugu nk'uko byatangajwe ni societe Sinovac uno munsi ku wa gatanu. Icyo uwo mugambi ushaka gushika ko ni ugusuzuma niba ugo rucanco rukora neza ku bantu. Ibiharuro bimaze kwemezwa by'abanduye COVID-19 muri Afrika y'epfo ni 2,200,800 harimwo 84,000 327 bamaze gupfa. Ico gihugu gihanganye muri iki gihe n'ibiharuro vy'abandura COVID-19 biriko vyiyongera bikomeye cyane kubera ubwoko bw'uwo mugera bwa Delta.
Dusubire ku gushina Fidele. Abantu bane bari mu bashaka kwiyonkura ku gihugu ca Cameroon baciriwe urubanza rwo gupfa. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi uno munsi kwa gatanu bwatangaje ko abo bantu bane bava mu ntara ziri mu mutekano muke zivuga ururimi rw'Icyongereza zo muri Cameroon baciriwe ico gihano kubera bagirijwe ko bishe abana b'abanyeshuri ndwi. Sentare ya gisirikare ku munsi wa kabiri yabaciriye igihano cy'ukwicwa barashwe abanyagihugu barorera bagiwe n'ivyaha vy'iterabwoba, kugwanya leta, kugumuka n'ubwicanyi. Abo bana bari bafise imyaka iri hagati 9 na 12 bishwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2020 igihe abantu bitwaje ibigwanisho barasa ku ishure biga ko ahitwa Kumba mu ntara yo mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Nimwe mu ntara zibiri zo mu burengero bw'igihugu ziri mu mugumuko w'abashaka kwiyonkora ku gihugu umaze igihe kirekire. Abantu barenga 3,500 barishwe, abandi barenga 700,000 barava mu zabo. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko amabi yakozwe n'impande zose, haba abashaka kwiyonkora ku gihugu canke inteko za leta. Abashaka kwiyonkora ku gihugu batari bake baracirwa igihano cyo gupfa mu myaka irangiye, n'ata muntu n'umwe aricwa bifatiye kuri ico gihano kiringo kirenga imyaka 20.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. amakuru mu karere tuyatanguriye mu Burundi umukuru w'igihugu yatanguje icese kuri uyu wa gatanu rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ise umugambi wo kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise n'ingene bungana naho buturuka umukuru w'igihugu n'abajejwe ikigo kijejwe biharuro mu gihugu basigura ko ari uburyo bushasha bwo guteza imbere igihugu n'ukuntu abanyagihugu babayeho hafatiwe ku biharuro bigezwe ko rusansuma igihugu cyose yaheruka mwaka 2008 n'inkuru y'umwesha makuru y'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe icese kuri uyu wa gatanu izorangira mu mwaka uza w'2022. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa vy'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemwo. Bitekanijwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi.
Tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo. Abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu, kuko ibiharuro vyiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho ry'ingene ibisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu. Bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura amikoro. Ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza, kuko mugenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe.
Iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008. Rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura.
Zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa. Iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi, nayo ibizovamwo navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro migambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze rya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwaba bumeze mu mwaka w'2025. Turishige ko bidatevye, kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa. Bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbu naho twadebukiwe, gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu. Nikora Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi ni iki, mbe borora ibiki, barima ibiki, bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima, hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje ushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza, nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu ry'uko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Icyo gikorwa cha rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu n'igwirana ry'abantu FINWAP. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu Abarundi barenga gato imiliyoni 12, ibice 13 ku ijana vyabo baba mu bisagara, mu gihe ibice birenga 80 ku ijana nabo arabarimye. Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Dukurikira mu Rwanda umunyamatungo w'umunyarwanda Tribere Rujugiro ayabatwa ari yamiriza icemezo ca sentare yamwagirije icaha co gukoresha inyandiko mpimbano no kurigisa umutungo izaha bifitaniye isano n'inyubakwa ibucuruzi yarizwe nka Union Trade Center UTC mu kwezi kwa gatandatu sentare yisumbuye ya Nyarugenge yafashe icyemezo ko Rujugiro n'abandi babiri Uwantege Mutambuka Anika na Watson Nicolas ica umwe wese muri bo ihadabu irenze imiliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda n'imyaka 10 igifungo. Tubera Rujugiro avuga ko atemera iby'urwo rubanza rwabaye amaze gutsinda u Rwanda muri sentare y'umuryango w'ibihugu byo mu buseruko. Umugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Rujugiro ayabatwa abanza kumubaza ibyanegura mu rugo rubanza.
Icyambere nenga nuko umuntu anenga urubanza uko rwaciwe iyo yaruguranye nuko urwo rubanza rwabaye ntabizi nagiye kumenyeshwa uko urubanza rwaciwe ariko batigeze bambwira ko ruriho. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri nuko kunshira urubanza kandi ari sivile batampaye uburyo bwo kohereza umuntu umpagararira numva bidaciye mu buryo.
Kuba mutari muhari no kuba mutarahagarariwe mu mategeko musanga inyungu zanyu zarahazahariye?
Zarahazahariye rwose kuko urwo rubanza nta hantu rwari rushingiye. Iyo tuhaba tuba twaraberetse ko ibyo bavuga nta shingiro bifite.
Umushinjacyaha abarega kuba mwarumvikanye n'uwitwa Nicolas Watson ku mafaranga agombaga kwishyurwa ariko abanyamuryango ba UTC batabizi.
Icyo kintu naracyumvise ariko bakivuga kuko n'ubu rubanza ntabwo nzi birimo, ntacyo bamenyesheje. Bamenyesheje gusa ko natsinzwe ibigeze bambwira urwo rubanza icyo rwari rushingiyeho. Ariko ngerageje gukoresha ibitekerezo nkareba byavuye he. UTC nka sosiyete yari ifitiye ideni yewe, noneho iryo deni ndigurisha Nick aranyishyura, hanyuma bariwe usigara yishyuza UTC aho kugira ngo abe ari jyewe uyishyuza. Ntabwo numva ko icyo kintu kibaho mu masosiyete yose hari ahantu bihuriye n'inyandiko z'impimbano, kuko mu bitabo bya UTC iryo deni ririmo. Ariko ryari deni ryanjye, noneho ndigurisha ku wundi muntu, ibyo ari icyana gatoya.
None se uko mufite ubwiganze bw'imigabane bwa 97% muri UTC abandi bakagira 3% gasigaye, hari ijambo bagiraga mu byemezo byafatwaga ku buryo kutababwira byavamo icyaha?
Nta na gatoya, kuko mu mategeko ya sosiyete iyo ufite 76% y'imigabane ni wowe ufata decision nta ubajije. Kuko niyo mwajya mu nama bakavuga bati dutore uburi majorite, ni wowe utora. Urumva rero no kubahamagara ni nko gutesha umwanya.
Mukanya mwavugaga yuko mutashoboye kwitabira urubanza, ni ryari mwamenyeshejwe ko urubanza ruzaba? Urupapuro rubasaba kwitaba urukiko mwaruboneye igihe?
Ntarwo twigeze turonka, nta nubwo twigeze tumenya urwo rubanza ko ruriho. Icyo twamenye ni iriya karatasi, kuko bayimanitse ahantu bavuga ngo ntibazahomba, bayimanika ahantu noneho umuntu arayinyoherereza. Ntabwo nzi ibyo by'urubanza niba hari aho bari barabimanitse cyangwa batarabimanitse, ariko ntabyo nari nzi.
Ko mwagiye mu rukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba mu karega leta y'u Rwanda kubera kiriya kibazo cya UTC, ndetse urukiko rukemeza ko mutsinze, ibyo mwatsindiye mwarabihawe?
Nta na gatoya, kandi noneho ntabwo twarashimiye urukiko rwa East Africa guca urubanza rukerekana yuko twarenganye. Ariko uburyo baturenganuye ntabwo twabwemeye, kuko bavuze ngo bazaduha amafaranga ya UTC yagurishijwe, kandi twebwe tutemera ko kuyigurisha. Ubu rero twarajuriye dusaba yuko bahindura, ahubwo bakadusubiza ibyacu aho kuduha amafaranga yo kugurisha, kuko no kugurisha nabyo bari berekanye mu rubanza yuko bitakurikije amategeko bitagomba kubaho.
ubu rero mukaba mutegereje yuko urukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwongera gufata icyemezo.
Rero uzasubiramo mu kwezi kwa 11 icyo gihe rero bazatubwira icyo bemeje.
Gana Tribert Rujugiro aya batwanda bashimiye cyane kubwa kakanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze Venusti, mugira umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugana n'umuvugizi wa Sentare Harrison Mutabazi, ariko gushika ubu ntibirashoboka turabandanya tumurondera kugira ngo tubashikirize icyo abivuga ko. Tubibutse inshuti mwese ko mukomeza kubandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyarwanda ibisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika kenshi usanga bifise uruhara ruboneka muri politiki muri ibyo bihugu. Iyo hari icuka kibi cya politiki, abasirikare barakunda kuhabonera akaryo ko kwivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu cya Guinea, aho abasirikare batembagaje ku munsi w'Imana urangiye Perezida Alpha Conde. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze hamaze kuba igeragezwa rya kudeta zirenga 200 mu karere ka Afrika kuva mu mpera z'imyaka 1950. Kubera iki akarere ka Afrika ariko karangwa mu amakudeta menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi? Kubera iki akibandanya no muri ibihe tugezemo? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Atanaze Karayenga, umenyesha makuru w'inararibonye, akongera akaba n'umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo bijanye no gutangaza makuru ari i Paris mu Bufaransa na Professeur Denis Bashimiye Ubusa yigisha muri kaminuza ya Burundi mu gisata kijanye n'intwaro y'ibihugu na benegihugu, Departement d'histoire et sciences politiques muri Faculté des lettres et sciences humaines ari i Bujumbura.
Tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike vya Afrika. Nkuko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politike. Aha no kwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka 1990, imbere yuko ibihugu vya Afrika bitari bike bija mu ntwaro ya demokrasi, bija mu kugarageza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike byatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare navyo byari bihugu bitwagwa n'abasivile, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko ntikigeze kivamo. Uburo rero umuntu yotanga n'ubukurikira, mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko uburongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile, hanyuma umujeneral agatanga imihoho, hanyuma akaja kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu, mbega vyukuri uyo muntu aba ari umusivile? Akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi, ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare. Ni ukuvuga rero yuko muri rusangi uku kuvuga ngo ni ukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi, umuntu abiravye neza ahubwo yovuga yuko n'ubundi ataho bari baragiye neza na neza, kuko bagumye bafise uruhara rukomeye cyane mu vy'intwaro, mu vya politike, mu bihugu bitari bike vya Afrika.
Nawe Atanaze ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu Gisoda narize muri Cairo, narize mu Burundi, nariteguriye kuba umusoda. Hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twebwe abasoda abasirikare ngo nitwe dukunda igihugu gusumba abasivile, kandi bakavuga yuko ngo abasivile bama bariye disipline, kandi ngo bakavuga abasivile yuko ngo bama basa n'abantu badakunda igihugu ngo ababikunda kandi bashobora kucivuga ari abasoda. Rero ako gatsima kuko wiyumvira ko umusoda ko ari wewe ujejwe igihugu kari mu nyigisho y'igisoda mu by'ukuri, harya mwarimu arabivuze neza, harya naho bataba bakiri ku ndwaro abasoda ntibaja kure cane. Ikintu ca kabiri cerekana yuko bataja kure cane, burya abasoda kandi mu bihugu vyose tuvuga ngo ni Burundi cane, mu Rwanda cane, mu Bushinwa cyangwa muri Etats-Unis, abasoda bose igisoda mu bihugu byose gitwagwa n'abantu batemera yuko abasivisha abanyagihugu canke inzego zishinze amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda, zimenya yuko inkoho zazituze ahanaha naha, zimenya yuko abasirikare banywa imyimenyerezo ahanaha naha, bama bakorera mu mwishiro ukomeye cane, bivuga yuko n'amahera bakoresha nta abashinguza amateka canke kazi na za media harimo ashobora kuja kubaza chef de état major ati mbe amahera mwayakoresheje he, mwayakoresheje gute, inkoho mwaziguze hehe, abasoda banyu mwabarungise kwinga hehe, ivyo vyose vyamara amabanga, bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afrika bapfa gutwara muga batwara abantu bafise ubushobozi bukomeye cane kuko inkoho zirimo amahera menshi cane na appel d'offres publiques ihaga.
Umuntu aravye mu bihugu biteye imbere kuri ivyo mwariko muravuga mfatiye kuri ivyo muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politique. Professeur Denis wavuze ko uravye nk'ibihugu bimunzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politique, niki umubona cokogwa kugira ngo igisirikare kimere nko muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokrasi?
Ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika gushika uyu munsi, ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu, nukuvuga force physique, nukuvuga uwo muntu afise nguvu niwe afise ubutegetsi. Iki rero wiravye neza mu bihugu biteye imbere mu vya demokrasi, mu bihugu vy'Uburaya na Amerika, urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko. Iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afrika uko kumenyera yuko ubutegetsi ya butegetsi ari ubwo umuntu afise nguvu bica bituma biha abasirikare kibanza cya mbere mu byo gutegeka, gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi, abantu benshi babyakira kandi ibintu bisanzwe, kandi mu bisanzwe byategezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe.
Ku bwanyu Atanazi muhavuga iki kuri icyo kibazo?
Jambara yuko mu by'ukuri nk'uko professeur abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara ingufu, narekeje kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere yuko atogwa muri icyo kiganiro yo yavuze ati niratogwa niratsinze amatora ndakurahiye nta busegetsi buzaba bukifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare, kuko nk'uko professeur yabivuze abantu bamenyereye yuko udafise inguvu, inguvu y'inkoho sinkoho nivyo, ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufuni na buhoro ngo nivyo, bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo, izo nguvu zica mu buryo bwinshi, hari n'abandi bacisha inguvu mu matungo ufite amahera menshi muri banki ukagira uti jewe nije gusisha inguvu zo gutwara, ibindi bigaca mu buryo bwinshi. Rero ndakubwire yuko mu by'ukuri ako gatsima kuko bacisha mu nguvu, inguvu nyinshi zikazova mu bantu batumvise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese, aba muto aba amugaye abagwaye aba ari umuntu w'imbaraga nke, afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose, kandi afise uburenganzira ntakorwa ko ukugira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu. Tudashitse kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda ari abasivili ari abanyamahera ari abashaka gukoresha ubwoko ari abashaka gukoresha izindi nguvu zose zishoboka, bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese, agira ati jewe ntoye naka kandi nimumwubahe, mumwubahirize, aho niho amakudeta azobaheza. Ariko bibandanije uko ni ukuri inguvu z'igisota zizokwama zicisha imbere inguvu z'igisivile, kandi noneho abasivili n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gusaba gazi kihugu cyane buka amadisku amajambo ya hamatu kwa kudeta ihabaye na hamwe babakiri batangiye yiruka ibyavuzwe kuri micombero atombowe ibyavuzwe kuri bagaza akombowe ibyavuzwe ya buyawe yaratsinzwe ku matora ariko kenshi na kenshi abashatse abantu baza bigira ngo n'abamarayika ngo bazi byose bashoboye byose hari mugasanga n'ukuri imyaka ikurika yabagoye nabone ko nuko bimeze
mfatiye nko ku karerero kibiheruka kuba kudete heruka kuba muri Gine uko mwariko murabivuga abasirikare Mamadi Doumbouya yayoboye iyo kudeta avuga ko icatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu na cyane cyane mu akiri bato na ruswa bavuga ko ngo byari byimonogoje mu gihugu. Professor Denis yari karavuga Athanase ko aba bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu haba hari iyo ruswa ubukene abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko aribo bafise izo nyishu yamara kenshi yo bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ingene buryoshe biragora kugira bahave kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bariko batembera bagize kudeta ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe niki hemwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo aho intwaro ziba zigisivire zihari kumbura abo basirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batakiziyumvamwo batakizere bakizivitiye bakabonera ko kandi ryo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira bahakoyoka abanyagihugu.
Murumva ubu vyitwa yuko ibihugu bitari bike vyo muri Afrika vyagiye muri intwaro ya demokrasi no kuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaserukira abenegihugu tuvuge mu nama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka abo bahagira kuko batowe ni nkuko mu gifaransa twavuga yuko bagirana kontra bagirana amasezerano hagati yabo n'abenegihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba babashikirije bazobarangurira muri icyo gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abenegihugu muri iyo migambi bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye barabyerekana naho hari abategetsi baboneka bikiye mu matora uretse ko n'atari yake dusanga hari amatora atarayo kumugaragara atari ya demokrasi nk'uko vyategerezwa dusanga abo bategetsi gusa baboneka bikiye mu matora mugabo ingendo ari ya yindi ya kera y'abandi bashaka ku butegetsi bijyakiye mu matora no kuvuga mu bihugu bitari bike vya Afrika nuko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku nguvu uzosanga ubutegetsi bwubakiye ku guteza imbere no gukiza abiwabo n'abategetsi abo nkuko yerekana bivuga Athanase nabo musangiye umuryango abo musangiye intara abo musangiye ubwoko abo musangiye amadini mu bihugu usanga akaze mwindiya neza amadini ivyo navyo bigatera ishavu n'inzigo abandi uzosanga ubutegetsi bushingiye ku kwegeranya amatungo ndetse hakaba n'ukwitiranya amatungo ya leta n'ayabarongoye igihugu uzosanga ubutegetsi burangwa no kwigungira ko ubutegetsi cumire de fonctionne cyane cyane ku bintu bijyanye n'umukuru w'igihugu aho ucusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma ntigishoboka ni ivyo mu Faransa yitse presidentialisme monocentre ivyo kandi bigaca bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atariwe atawundi muntu yoshobora kurongora igihugu ivyo rero vyose birashavuza abari bafite umwizero yuko mu byukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza ivyo vyiza ntibabibagirire aho rero niho ashobora guca havyuka amashavu ashobora gutuma cya gisirikare kigaruka mugabo kikagaruka nacyo nyene atari kuvuga ngo nuko aricyo kibishoboye gusa ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifise inguvu zo gushobora kugira ayo makudeta. Ikindi novuga nimwe abamunkundiye ni ikibazo kigoye cyane icyo bita problematique mu Gifaransa. No kuvuga iki kugira ngo ubutegetsi bwemerwe n'abenegihugu umuntu abushikira bitiye mu matora ariko iyo uwo muntu yatowe hanyuma agaca akorera inabi abenegihugu akabangaza akabica akabafungira ubusa akanyuruza amatungo ya leta ndetse agaca yugara uruvuga rwa politike kugira ngo ntihashobore kuba impinduka aho rero hacahanze kibazo none ko guhindura ubutegetsi biciye mu matora bidakunda kubera urubuga gugaye mwumva ubutegetsi busha guhinduka bigenze gute nicyo gituma rero ivyo ushusanga bihaye urubuga abasirikare bafite ingufu mugabo nabo nyene ugasanga ntibazanye ziza kuko nkuko mugenzanje yabivuze mu byukuri umuntu yovuga katari navyo bagenewe abasirikare ntibagenewe kurongora ibihugu.
Chuti mwese mkundi radio isu kujia Amerika, ibigana tukateguri mwaka kanya wika rukenga, tuwashimie bagenzi wa chua gize uruhara, mwitegurugwa ya makuru tuwashikirije, tuwashimie kandi na Jodane Chua Hiro, ya tufashe kwe giranya, ibigana tuwategurie, Frederike Mwunikija niwe ya rabi ya galari. Tuwashimie na mwishuti mwese mwaduti za matukui, kandi tuwabatia kamu, mwanda anye mweza, ibigana mkundi radio isu kujia Amerika, mungira mahoro mungoro wa mwiza.